Tugeze ku gicapu cha 12. Yesu yatwigishije yuko tukirindiriye ukugaruka kwiwe dukwiye gukoresha ingabire zacu mu buryo bubereye. Umunsi umwe hari umutunzi umwe yafashe urugendo maze ahamagara abakozi biwe abaha amahera, umwe amuha 5,000, uwundi amuha 2,000, uwa gatatu amuha 1,000. Nuko afata urugendo rwiwe. Uwahawe amahera 5,000 aragenda arayadandarisha yungukamwo ayandi 5,000. N'uwahawe 2,000 abigenza kuno nyene, nawe nyene yungutse ayandi mahera 2,000. Ariko uwahawe amahera 1,000 yaciye agenda yimba mu kuzimu ayanyegezayo. Haciye igihe kirekire wa mugabo w'umutunzi aragaruka ahamagaza abakozi biwe ngo arabe ingene bakoresheje ya mahera. Uwa mbere aravuga ati, wampaye amahera 5,000, none raba nungutsemwo ayandi 5,000, shikira amahera 10,000 yawe. Wa mugabo yaranezerewe cyane aravuga ati, wakoze neza wa muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, ko wabaye umwizigirwa no ku kintu gito cyane, ngiye kukugira umwizigirwa no ku bintu binini. Uwa kabiri nawe araza ati, wampaye amahera 2,000, ngaya yandi 2,000 nungutse. Nuko shebuja amubwira nk'uko yari yabwiye uwa mbere, nawe yaramushimiye aranezererwa ibyo yakoze. Maze umwe wa gatatu aravuga ati, mugenzi, jewe naragize ubwoba ndatinya, hanyuma mfata y'amahera yawe ndayabika mu kuzimu, none akira ngaya uko ari 1,000. Shebuja ntiyanezerewe namba kubona ibyo amushikirije, aramubwira ati, wa muntu wanje mubi w'ikinebwe w'imbura kimazi, ni kuki utashiriye amahera yanje abashobora kuyadandaza? Ati, kumbure nari gushobora kuronka n'inyungu na ntoya, none rero ndayakwatse ndayahe uwaronse 10,000. Mugenzi wanje, mbega ingabire Imana yaguhaye uzikoresha gute? Mbega urazikoresha ngo wihimbaze gusa canke nuguhesha Imana icubahiro? Kumbure haraho wiyumvira yuko uri umukene ataco woshobora gukorera Imana, ugaca wiyicarira ngaho. Ibyo si byiza mugenzi. Ntidukwiye kumera nka wa mushumba yahawe amahera 1,000. Yarajujuse kuko yaciye aja kunyegeza amahera yiwe mu kuzimu. Ahubwo twebwe dukwiye gukoresha ingabire Imana yaduhaye naho zoba ari ziciye bugufi.